muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwongeye kwirirwa muri kumwe na Thomas Kamirindi, ariko mukanya mu makuru turaba turi kumwe na Claverin yo nkuru. Ariko rero muziko tuvugira kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri.
Turagira ngo mudukorere ubuvugizi kuko ibyo ducuruza byarangiritse, bimwe imbeba zarabiriye, imiceri yagiye yivanga n'amasukari, amafu akivanga n'imyunyu, ibintu nk'ibyo ngibyo.
Uyu ni umwe mu bantu birukanwe aho bacururizaga ku giti cy'inyoni i Kigali mu Rwanda.
Niyo bagufungiye ufitemo ibikoresho hari ibyangirika hari n'ibindi ushaka gukuramo, aba bashaka kwimuka turababwira mubwire ubuyobozi bubafungurire mukuremo ibintu byanyu, ni uburenganzira bwabo gukuramo ibintu byabo.
Naho uyu ni Rangira Bruno, umuvugizi w'umujyi wa Kigali kuri iki kibazo rero cyo bacururizaga ku giti cy'inyoni. Izindi ngingo z'ingenzi, Iran irarega Amerika, Israeli na Arabia Saudite ko bari inyuma y'imyigaragambyo y'abarwanya leta. Korea ya Ruguru yemeye kuganira na Korea y'Epfo mu cyumweru gitaha kuwa kabiri ku itariki 9. Muri Zimbabwe, umukuru w'igihugu yasuye Morgan Changirai urwaye cyane kanseri. Mugumero ku maradiyo yanyu, hanyuma tubagezeho aya makuru. Amakuru rero tuyahere muri Irani, aho abantu ibihumbi n'ibihumbi bashyigikiye guverinoma bongiye gukora imyigaragambyo ku munsi wa gatatu wikurikiranije. Mu masengesho yo kuwa gatanu, ababwiriza mu misigiti bahamagariye ubutegetsi gukarira abajya mu myigaragambyo yo kurwanya leta. Iyi myigaragambyo imaze kugwamo abantu 22, abandi barenga 1,000 batawe muri yombi barafungwa. Ubutegetsi bwa Irani buremeza ko ikigo cy'iperereza CIA cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israeli na Arabia Saudite bari inyuma y'iyi myigaragambyo yo kurwanya leta rero muri Irani. Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ku mugaragaro ko Amerika izatanga inkunga ikayihanyene abarwanya leta ya Irani igihe nikigera. Amerika ivuga kandi ko idashobora kwibagirwa abishwe muri iyi myigaragambyo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko Amerika ifite ububasha bwo gukurikirana mu butabera abica inzirakarengane muri Irani. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasaba kandi inteko ya Loni ishinzwe umutekano ku isi guterana byihutirwa uyu munsi kubera rero y'imyigaragambyo yo muri Irani. Claver, we byifashe gute hagati ya za Korea?
Hagati ya za Korea ya Ruguru yemeye ibiganiro na Korea y'Epfo, ibyo navyo bikazobakunduza ku munsi wa kabiri tariki 9, ni ku byerekeye agace ka Panmunjom karimwo impari hagati y'ibyo bihugu bibiri. Nk'uko byatangajwe n'ubushikiranganji bwa Korea y'Epfo burerwe gusubiza hamwe mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu, Korea ya Ruguru yarungitse ubutumwa buvuga ko yemeye ibiganiro bizobera mu gisagara kigabura ivyo bihugu bibiri kugira ngo biganire ivyerekeye gufashanya mu vy'inkino no guteza imbere imigenderanire muri rusangi. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji yemeje ko vuba cyane bitekanijwe ko izo Korea zombi zizoba zamaze gutangaza bazoziserukira muri ibyo biganiro bizoba ku munsi wa kabiri w'indwiza. Ibiganiro ivyo ari vyose rero bishobora kuba hagati ya Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo iyo bari inzira yo kunagura imigenderanire y'ibyo bihugu bibiri, bizonatuma akarere ibyo bihugu bihuriramo gatekana nk'uko abahinga babivuga. Umwigisha mbere muri za kaminuza akaba n'umuhinga aturuka muri Korea ya Ruguru yitwa Yang Munjin yatangaje ko agace ibyo bihugu bipfa hamwe kabereyemo ibiganiro ngo ko barakajyo ko kuvugana n'ibya politike n'umutekano umwe rero ngo agaheza kumviriza uwundi. Avuga ko ashobora kuvamwo amasezerano yotuma Korea ya Ruguru yitaba inkino zo kwinonora imitsi za Olympique. Avuga ko bicara no gutuma afatwa umugambi wo kugabanya gukora no gukoresha ibisasu by'ubumara bwa nuclear. Amerewe nuko imigenderanire hagati ya Korea ya Ruguru na Amerika ishobora kuvamwo agatotsi kamazemo igihe. Byatumye rero gukora imyimenyerezo ya gisirikare hagati ya Amerika na Korea yepfo biba birahagaze. Korea yepfo yavuze ko n'abakuru b'ibihugu bivyo bihugu bibiri babivuganye ko kamere na leta ya Amerika hamwe n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bavyemeje. Ni imyimenyerezo ya gisirikare yari isanzwe iba kuva mu kwezi kwa kabiri gushika mu kwezi kwa kane nk'uko bisanzwe, ariko Korea ya Ruguru ntigigeze yemera na gato iyo myerekano. Ivyo biganiro rero bizoba kondubiza hagati ya Korea ya Ruguru na Korea yepfo vyanatumye mbere umurongo wa telefone wari wugawe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu wugurugwa na gato keza nk'uko abahinga babivuga.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kinyarwanda n'ikinyarwanda, mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu. Dukomeza amakuru muri Zimbabwe. Prezida Emerson Mnangagwa na Vice Prezida we General Constantino Chiwenga bajanye uyu munsi gusura Morgan Changirai iwe mu rugo. Changirai ayobora ishyaka MDC ritavuga rumwe na leta, yabaye minisitiri w'intebe kuva mu 2009 kugera mu 2013. Nyuma y'icyo kiganiro cyamaze igihe cy'isaha igice cy'isaha, Prezida Mnangagwa yavuguruje ibivugwa ko yaba ashaka gushyiraho guverinoma y'ubumwe n'abatavuga rumwe na leta. Prezida Mnangagwa na Vice President Chiwenga bagiye gusura Changirai kubera ko arwaye cyane kanseri. Mnangagwa yavuze ko Changirai ari aho ari jajara, ariko agomba gusubira kwivuza nanone muri Afurika y'Epfo. Changirai yagaragaye ko yashaje kandi yananutse cyane, we ntacyo yabwiye abanyamakuru nyuma y'ikiganiro yagiranye n'abayobozi b'igihugu. Claver we watujyana muri Ethiopia.
Muri Ethiopia leta y'icyo gihugu yatangaje ko igiye gutanga ikigongo cy'ikivunga ku banyepolitike batari bake bafungiwe ibya politike. Amakuru yari yatanguye gutangazwa yavuga ko igihugu cya Ethiopia kigiye gufungura abanyororo bose ba politike, ariko ntibyari byo kuko umushikiranganji wa mbere w'icyo gihugu siko yari yabivuze mu gihano yahaye abamenyeshamakuru. Na narimwe leta ya Ethiopia yari bwemere ko hari abafunga ibya politike, nicyo gituma icyo kigongwe cy'ikivunga cyatangajwe cavuye gitangaza abatari bake harimo n'amashyamwe akingira agateka kazina muntu. Leta ya Amerika ntiyasevye kugira icyo ibivuze ko igisata kijejwe imigenderanire mu biro vy'umukuru w'igihugu cavuze ko igihugu ca Ethiopia catevye kikemera ko gifunza abanyepolitike. Icyo gisata cavuze ko Ethiopia gikwiye rero guca gifungura abanyepolitike atagisabwe. Naho biruko leta ya Ethiopia ntiyemeye iby'ikirenga. Haye Marian akabari umushikiranganji wa mbere w'icyo gihugu cya Ethiopia yavuze ko leta yiwe igiye kwiga amadosiye amwe amwe arimo abanyepolitike bari mu migambwe arimo n'abatwara iyo migambwe mbere ku byaha bitandukanye. Yongeye avuga ati birashoboka ko hari ibyaha biharigwa bigahebwa canke abantu bakarekugwa, ariko ngo bizovana n'atohoza azokogwa. Umushikiranganji wa mbere yatangaje ko mbere ibohero rizwi cyane ryitwa Mayekelawi rizokugagwa rigahindurwa inzu ndangakaranga, ariko nta kiringo bizokorerwamo yatangaje. Iryo bohero riri ku mugwa mukuru Addis Ababa yigeze kuba rikorerwamo amabi y'agahomera bonwa muri kayise. Leta yanze kwemera ko hari abanyororo bahotegwa mu mabohero atandukanye, naho abatavuga rumwe na leta bahunze igihugu badasiba kubivuga. N'ishami mpuzamakungu rikingira agateka kazina muntu Human Rights Watch riremeza ko hari abanyororo bahotegwa mu mabohero atandukanye.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose 48 n'ibice 3 FM. Amakuru yo mu Rwanda. Umujyi wa Kigali watangiye kwirukana abantu bakorera mu bishanga mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije. Abimuwe bavuga ko byabatunguye. Iyi nkuru turayihabwa na Sumita Kaboyi.
kwikubitira umujyi wa Kigali wafunza amazu ari mu kagari ka Nyabugogo uvuye Nyabugogo ukagera ku giti cy'inyoni. Uwo muhanda wose amazahari yubatse munsi y'umuhanda yacururizwagamo ibintu binyuranye yafunzwe. Ayo mazu urasanga igipapuro cy'umujyi wa Kigali kivuga ko ayo mazu atemerewe gukorerwamo, ndetse n'ingufuri umujyi wa Kigali wagiye ushyiraho. Ni ibintu abaturage bavuga ko byabatunguye.
Ni ukuvuga ngo niyo basangaga bakiriye barimo barya barafata umusohoko, wabaga atarangiza kurya yabisigaga no ku meza agasohoka bagafunga.
Iyo kumva numva barampamagaye ngo badufungiye. Icyakurikiyeho baramusohoye barafunga, ntibigeze babiduteguza. Ibyo naranguye sinabicuruje. Nk'abacuruzi tugeze mu gihe cyo kohereza abana ku mashuri, nta buryo dushobora kohereza abana ku mashuri kuko ntabwo turi gukora.
Baza mu masaha 10 baradufungira. Ikintu kibabaje muri byose, ntago baje ngo bafungire abantu bamwe tumenye ngo twese baradufungiye. Bagize abo bafungurira, abandi barabafungira.
Uretse amazi y'ubucuruzi yatangiriwe abafungwa, iki gikorwa kirareba n'amazi atuwemo, nayo arahemejwe ko ari mu mbibi z'ibishanga bizengurutse umujyi wa Kigali. Aya nayo azakurikiraho. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Rambwira Bruno yabwiye Radio Ijwi ry'Amerika ko hari imitsinda irimo gusuzuma niba aya mazu ba nyirayo barayubatse bafite ibyangombwa. Uwo bizagaragara ko afite ibyangombwa azimurwa amaze guhabwa ingurane, naho uzaba agaragara ko yubatse mu gishanga kandi nta byangombwa azahambirizwa ajye gushaka ahandi atur. Muvugizi w'umujyi wa Kigali Rangira Bruno ntiyemeranya ariko n'abaturage bavuga ko bafungiwe amazu mu buryo bubatunguye.
Aba bacuruzi baravuga ko basa nk'abatunguwe, ndetse ibicuruzwa byabo bikaba byanjye byononekara. Nta buryo umujyi wa Kigali waborohereza ku buryo wenda bakuramo ibicuruzwa byabo ntibiborere mu mabutike.
Mbere na mbere ni gahunda twatangiye kandi imenyeshwa abakoreramo guhera mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka ushize. Iyo niyo bagufungiye barakubwiye ufitemo ibikoresho hari byangirika hari n'ibindi ushaka gukuramo, nabo bashaka kwimuka turababwira mubwire ubuyobozi bubafungurire mukuremo ibintu byanyu n'uburenganzira bwabo gukuramo ibintu byabo.
Aba bacuruzi baravuga ko usibye gufungirwa ibyo bakoraga bamaze guhura n'igihombo batazoba zakibaza.
Turagira ngo mudukorere ubuvugizi kuko ibyo ducuruza byarangiritse, bimwe imbeba zarabiriye, imiceri yagiye yivanga n'amasukari, amafu akivanga n'imyunyu, ibintu nk'ibyo ngibyo.
Nuva ngo ubu nta hantu wagura ikibiriti, urabona ko amabutika hari yose arafunze, nta hantu ngo wakohereza umwana ngo agure ikiro cy'ibirayi. Unuva ngo kereka ugiye ugiye Nyabugogo kandi ntabwo wakohereza umwana Nyabugogo n'amagare mu muhanda n'izimanuka ziri mu muhanda. Ni ikibazo ubuzima bwahagaze bw'abaturage baturiye kano gato.
Ahubwo ubona baza bashaka no kuba bakubita n'umuntu, barabifungiranye ibirayi birabora, n'ubu ngubu ni urusazi ruratoma rwose.
Amazu yimuyemo ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ayo yaratuwemo kuri ubu aracyahagaze, gusa bizarangira senywe kugira ngo habeho kubungabunga ibishanga. Iki gikorwa kizabera mu mirenge yose y'umujyi wa Kigali ifite abaturage bubatse basatira ibishanga nk'uko byemezwa n'umujyi wa Kigali. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika turi no kuri Facebook VOA radio yacu mu ijambo rimwe. Guinea Equatorial imaze icyumweru yarafunze umupaka wayo na Cameroon. Yafashe icyo cyemezo ku itariki ya 29 y'ukwezi gushize kwa 12 kubera abantu bashatse kujya guhirika ubutegetsi bwa President Teodoro Obiang Nguema baturutse muri Cameroon. Nk'uko rero Guinea Equatorial ibivuga, abacuruzi barahahomberaho ku mipaka. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Moki Edwin Kinzeka wo muri Cameroon. Iyi nkuru rero yasemuwe kandi turayegezwaho na mugenzi wacu Roger Wirika neza muri iminsi ukorera kubiro by'ijwi rya Amerika inairobi muri Kenya. Eloge
muri rusanga hikiyose hatekanye ni gisagara cyo mu manuko bwa Cameroon kiri ku rugabano rwa Gabon na Guinea Equatorial. Iki gisagara n'umuhora w'ivyimburwa ibinyobwa n'ibindi bidandazwa bicishwa ku mupaka. Ariko umugwiza tunga umunya Cameroon Fidel Kamenge avuga ko ibikorwa byadindiye kuvura ubwugawe. Kamenge ubwiwe yamaze hafi ndwi zibiri azibiriwe muri Guinea Equatorial.
Nous sommes partis au travail le 24 décembre. À notre retour vers 16h.
Asigura ko igihe bariko baratahuka bava ku kazi ku itariki ya 24 ukwezi kwa 12 nk'igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo baciye bavumbura ku gisirikare cya Guinea Equatorial cyugaye inzira yinjira mu gihugu cyabo. Amenyesha ko cyari kigoye kurusha ibindi kwari gusuzuma igitigiri cy'abantu benshi bariko bajabuka umupaka mu minsi mikuru yo kurangiza umwaka, ariko ntibongeye kugura umupaka kuva icyo gihe.
Ça devait passer, mais depuis ce 24 nous ne sommes plus rentrés jusqu'aujourd'hui.
Umucuruzi w'imfungurwa Abdou Fayou arindiriye ko umupaka usubira kugururwa kugira ngo ibikamyo bibizana bishobore kugaruka gutyo arangura ibindi bicuruzwa. Ahagira ati nta kintu na kimwe abo muri Guinea Equatorial bakizana kuko afite ikibazo cy'umutekano. Nta ngenzi ziza kuva itariki ya 23 ukwezi kwa 12 gushika ubu.
From the 23 to now.
Umugwiza tunga kazi ho muri Guinea Equatorial nawe Faram Fatuma avuga kwiyugarwa ryo mupaka ryamubujije kuja gutanga ibidandazwa vyiwe.
Depuis qu'on a fermé la chaîne depuis le 24.
Asigura ko kuva mupaka w'ubugarwa ku itariki ya 24 ukwezi kwa 12 atagishoboye gukora ubucuruzwa rwiwe, kandi ibidandazwa yo haya mushorera biko birabora, hakiyongera ko atagishobora kubasubiza amafaranga yabo.
Je beaucoup les dettes je vais faire comment?
Kwa 29 kwezi kwa 12 Guinea Equatorial yamenyesheje ko yahagaritse abantu ku mupaka bitwaje ibisasu ntezwa ntoke vya roket n'ibikoho bibitera izindi nkoho z'ubwoko butandukanye hamwe n'ibikoresho byo gutumatumana kwa makuru. Ico gihugu cavuze kwa abagabo bariko bategura gutembagaza ubutegetsi bwa president Teodoro Obiang atwara ico gihugu kuva mu 1979 akaba ari nawe mukuru w'igihugu atwaye imyaka myinshi kurusha abandi muri Afrika. Cameroon nayo yavuze ko yahagaritse abagabo 40 bitwaje ibirwanisho vya rutura ku mupaka, kandi ko yacikomeza umutekano ku birometero 290 ku rugabano rwayo na Guinea Equatorial. Felix Nguerengwere, umuyobozi w'akarere k'amajepfo ya Cameroon, avuga ko abanyakameroon bategerezwa kuba maso mu gihe abasirikare babacungera umutekano kugira ngo bamahoro hamwe horamo kabaye ibitero.
Le commandant d'armes de la place a pris des mesures.
Amenyesha ko igisirikare cyafashe ingingo zikomeye zo gucungera uruja n'uruza ku mupaka hagati ya Guinea Equatorial na Cameroon, kandi ku buhinga bwo gusaka abantu bwongerejwe. Yongera ko kwa ruhagarara bw'umutekano muke ruvuye mu gihugu kibanye cya Guinea Equatorial, ariko ko abanyagihugu bo kwizera ko ibintu biri mu buryo. Obiang y'imyaka 75 yatorewe ku nshuro ya gatanu ikindi kiringo cy'imyaka 7 mu 2016 mu gihe batavuga rumwe nawe bemeza ko yahawe amahirwe atarakwiriye. Igihugu kiwe ni kimwe mu vyimbura ibitoro vyinshi muri Afrika yo hepfo ya Sahara, ariko igice kinini c'abanyagihugu bangana n'umuriyoni n'ibihumbi 200 babayeho mu bukene. Mu mwaka w'2004 abacangero bagerageje gukura Obiang ku butegetsi, habaye ihirikwa ry'ubutegetsi ryitiriwe ko ryateguwe n'abagwizatunga b'Abongereza. Mundwi heze Obiang yavuze ko ari intambara igwanya ubutegetsi bwiwe iri kirategurwa hisunze urwitwazo kwamaze igihe kirekire cyane ku butegetsi.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630, kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
tugaruka hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho igitabo kigomba gusohoka muri iyi minsi kivuga ku mwaka wa mbere w'ubutegetsi bwa President Trump cyateye impagarara. President Trump avuga ko cyuzuyemo ibinyoma gusa kandi cyamuteranije n'umuntu wari inshuti ye magara, banakoranye muri presidence igihe gito, Steve Bannon. Niko Pierre Claverwe, iki gitabo, iyi nkuru iravuga iki?
Inkuru ya kino gitabo, muri kino gitabo Steve Bannon aravugwa cyane muri ico gitabo, ko yatangaje ko bisa n'ubucangero canke kudakunda igihugu, kubona umuhungu w'imfura w'umukuru w'igihugu ngo yifatanya n'abandi kubonana n'abarusiya mu gihe cy'imyamazo y'amatora yashikanye Trump ku butegetsi mwaka w'2016. Umushinga wa manda wa Trump yasabye ashimitse ko nyine kwandika icyo gitabo Michael Wolff n'umuwamufashije ngo bahagarika bakongera bakirinda gusubira gushyira habona rero bimwe muri ibyo bitabo. Ni mbere rero umukuru w'igihugu Donald Trump ngo yababa akongera kabihigwa n'icyo gitabo amaze gusoma ibyo Bannon yanditse, nk'uko rero umunyamabanga rero kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu yabwiye abamenyesha amakuru ku munsi wa gatatu w'inondwi. Umukuru w'igihugu rero hamwe n'umunyamabanga ajejwe ivyo kumenyesha amakuru hamwe n'umuyobozi ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umupfasoni w'umukuru w'igihugu bose baragize ico bavuze kuri ico gitabo ca Bannon, ari nawe rero yararongoye imyiyamamazo ya Trump mu mezi atatu ya nyuma imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu. Trump yagize ati Steve Bannon ntaco agira nta na kimwe agisangiye na jewe cyangwa ubutegetsi bwanje. Yongera avuga ati igihe yirukanwa mu kazi kiwe ntiyatakaje gusa akazi, ahubwo yatakaje n'umutwe wiwe.
Muri iki gitabo rero ntabwo kirasohoka yego, ariko hari byinshi bikirimo byanditsemo byatangiye kuvugwa mu bitangazamakuru kuri televiziyo, hanyuma rero bakavuga yuko harimo utuntu tw'utubanga twinshi twerekana ukuntu ngo President Trump byari byaramunaniye gutegeka agitangira imirimo ye muri uyu mwaka amaze ategeka. Pierre Claver, ndagushimiye.
Murakoze namwe.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu kanya gatoya turajya kureba ibya siporo mu karere k'ibiyaga bigari, ni ukuvuga mu Burundi no mu Rwanda. Barimo baranshakira Evariste na Jean-Claude Munyandinda. Turahera kuri Evariste Nzikobanyanka mu Burundi. Evariste, wiriwe?
Wiriwe neza Thomas.
Mu mpera zino ndwi harateganywa ko igikombe cy'umukuru w'igihugu muri basket kizarangira, mbese iyo mikino izarangira igikombe bagitange, kandi hari n'imikino ya gicuti iteganijwe ingozi mu makipe amwe n'amwe yo mu cyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru mu mpera nyine zino ndwi. Reka duhere kuri iki gikombe cy'umukuru w'igihugu muri basketball. Niko, ni bande bazagikinira?
Abazakinira kino gikombe cy'umukuru w'igihugu no kubwira Thomas kubu iryo higanwa rigizemo cya kabiri kirangiza, no kuvuga ko ejo ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha umunani nabigeme bazotana mu mitwe n'imigwi ya Ngozi, uzotana mu mitwe na Aigle Noire w'i Makamba, hanyuma Berco Star utane mu mitwe na Le Gazelle b'i Bujumbura. No kuvuga yuko ku ruhande rw'abagabo azocatana mu mitwe Ijimukana na Yanga y'Igitega, hanyuma Target y'Ingozi itane mu mitwe na Bururi. Bitekanijwe yuko rero imigwi izo tsindi yindi izo cihura mu rukino rwa nyuma, urukino rwa nyuma finale ku bukenyezi hakazuba ari saa zitandatu kuri uyu wa gatandatu, hanyuma ku ruhande rw'abagabo igihe cy'isaha umunani.
Nuko noneho rero mu mupira w'amaguru Academic Message y'Ingozi nayo iti nimuze dukine imikino ya gicuti yo. Academic Message yatumiye ayahe makipe?
Academy Ngozi yatumiye amakipe agera ku munana kina mu cicaro cya mbere mihiganwa ya mbere mu cicaro cya mbere mihiganwa y'umupira w'amaguru mu Burundi. No kuvuga yuko hatumiwe imigwi ya Musongati, Flambeau du Centre ya n'Igitega, hatumigwe na Olympic Stadium Muyinga hamwe na Message Bujumbura hanyuma hatumigwe ngo hatumigwe na Vitaro y'Bujumbura cyo kimwe rero no mugwi wa Message ejere ku munsi wa gatandatu gice cy'aho munani musongatizo tana mu mitwe na Flambeau du Centre hanyuma gice cy'icyatumi nimwe hacatana mu mitwe Olympic Star na Message Bujumbura ku munsi w'Imana naho Ngozi City utane mu mitwe na Aigle Noire hanyuma igihe cy'isaha icumi n'imwe ku buhingamo Message Ngozi ari n'abatumiye iyindi migwi ushutana mu mitwe na Vitaro y'Ubujumbura
ni Academy Message ntabwo ari Academic Message
ni Academy Message Ngozi ni ukuvuga n'ikigo kigishiza nk'umupira w'umupira w'amaguru ngaho mu ntara ya Ngozi ni ikigo cyashinzwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ariko kigaca kigira umugwi witwa Message Ngozi.
None se wamenya nimba umukuru w'igihugu azajya yo kureba imwe muri iyo mikino?
Ego umukuru w'igihugu muri kino gihe leta iri mu karuhuko ka Noeli umukuru w'igihugu ari ngaho nyene ibuye ahasanzwe hari iyo stade ari nawe yayubatse no kuvuga yuko aho niho umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ari muri kino gihe cy'akaruhuko aho agoma rorera inkino zitandukanye za volleyball za basketball hamwe n'iza football.
Ye urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Mbere yuko duhamagara Jean-Claude Munyandinda Edirwema anyarukiye hano igihe Evaristi yararimo atubwira ibyayo makuru y'imikino nyine mu Burundi ati igitabo twari tumaze kuvuga mu kanya na Pierre Claver niyo nkuru nyine kivuga ku mitegekere mu mwaka wa mbere ubutegetsi bwa President Trump mu byukuri cyasohotse uyu munsi President Trump nyine yashatse kugitambamira cyagombaga gusohoka ku itariki ya 9 no kuvuga ku wa kabiri abacyanditse rero bahita bakihutisha nkuko Rwema amaze kubinyongorera iki gitabo rero cyasohotse. Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tugere rero mu Rwanda turebe noneho uko byifashe mu mupira w'amaguru nu birarebana n'ikipe y'igihugu Amavubi yitegura CHAN ni irushanwa ry'abakina mu bihugu byabo imbere ntabwo rero abakina hanze babigize umwuga baba barimo niko Jean-Claude Munyandinda wiriwe
neza Toma amakuru yanyu
ni meza Amavubi ari hehe ubu ngo baritegura gute
urakoze Toma icyo nkubwira nuko ikipe y'igihugu Amavubi ubu ngo iri mu gihugu cya Tunisia mu mujyi witwa Sousse niho irimo kwitegura rero irushanwa rya CHAN rizabera muri Maroc nkuko warutangiye ubivuga. Muri uko kwitegura rero ikipe y'igihugu y'u Rwanda ntabwo yicaye ubusa kuko ku munsi w'ejo kwa gatandatu ifite umukino wa gicuti wo kwipima aho igomba kuzakina n'ikipe y'igihugu ya Sudani. Ikipe ya Sudani nayo izitabira irushanwa rya CHAN izabera muri Maroc. Ubwo rero ni umukino nakubwira w'ibanze w'imyitozo. Hari undi mukino nawe uteganyijwe kuri iki cyumweru aho u Rwanda ruzakina na Namibia ariko noneho kwa gatatu cyumweru gitaha nibwo hazaba undi mukino twavuga ko ukomeye kurusha ibiri aho u Rwanda ruzipima n'igihugu cya Algeria. Ubwo ni mbere yuko bazahaguruka muri Tunisia bahafashe ingando ariko kwa kane cy'icyumweru gitaha bazahaguruka muri Tunisia nyine bamaze gukina iyo mikino itatu ya gicuti berekeza muri Maroc mu mujyi wa Tangier ariho bazakinira bazagera muri Tangier baciye mu mujyi wa Casablanca muri Maroc.
Wamenya hari abafana b'abanyarwanda bazabasha kujya muri Maroc gushyigikira Amavubi?
Birashoboka ko wenda hashobora kuzagenda bakeya cyane cyane kuko tumenyereye ikipe y'igihugu y'u Rwanda iyo agiye gukina ahantu kure biragorana cyane cyane ko n'abashinzwe imikino mu Rwanda bayihagarariye bavuga ko amikoro ari makeya kandi nanone abantu ku giti cyabo amikoro yabo kuko muyazi ntabwo nzi ko hari benshi bashobora kugura tike yabo y'indege yerekeza muri Maroc bakajya kumara biriya by'umweru bibiri biteganyijwe cyangwa se kira cy'umweru kimwe n'igice ariko abantu nyine ko batazabura gusa ikizwi nuko bo mu bagiye abagiye bahagarariye ikipe bagiye ku buryo buzwi nyine bagiye bari mu butumwa bw'igihugu bo ni abantu 33 bari hamwe tubariyemo nyine n'abakinnyi n'abatoza ndetse n'abandi bafite ibindi bashinzwe. Ubwo wenda mu minsi iri imbere cyane cyane ko irushanwa ritazatinda gutangira twababwira niba hari abazashobora gukora deplacement cyangwa se ko bahaguruka mu Rwanda berekeza muri Maroc.
Jean-Claude Munyandinda ndagushimiye na Evariste rero mwese aya makuru muzajye muyadukurikiranira hanyuma muyaduhe ku cyumweru. Urakoze.
Murakoze cyane Toma.
Bayaduha ku cyumweru hanyuma mukayumva ku wa mbere mu gitondo. Nshuti zacu rero amakuru yacu ni ahangaha ashoreje. Ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mugire umugoroba mwiza na weekend nziza. Murakarama.